Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane Nahazwe ndongo ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Imyaka ibiri irarumanye umunsi kuyundi sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI itanguje amatohoza ku vyaha vy'ubwicanyi niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu vyo vyarakozwe mu Burundi kuva muri 2015.
Karakajyo kukurunani rwacu rusohora itangazo guguhumuriza cane cane ababuza ababo imiryango yabo abakuru b'ivyaha ko umunsi
ari uyu ni Maître Lambert Nigarura atwara urunani CBCPI Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale rukorana na CPI yemeza ko vuba imitahe yabagirizwa ivyo vyaha vyose ndengera butungane n'agateka kazi na muntu mu Burundi izosohoka. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ako imbere kuja ku idonido y'inkuru nce ku masonga n'izindi ndafitiye ntaze kubabwira mbanze ndabwire muri make ko bitarenza amasaha 72 ni kuvuga kwa kane abashinga amateka wo ku mpande zose aha muri Amerika bazogira itora rigamije kwemeza canke guhakana ko amatohoza ku vya president Donald Trump yagirizwa yotangura canke boyihoza bizaba bikoze mu ntumbero yo kwemeza ibiro vya president Maison Blanche kwa ayo matohoza yubahirije amategeko. Perezida wa Amerika Donald Trump hamwe na ba Republican bamushigikiye bamye bavuga ko ayo matohoza ariko akogwa mu buryo butekubi n'amategeko kuko ngo yamabera mu mwiherero kandi ataremezwa n'abashinga amateka bose. Abademokrate bariko baratohoza nimba Trump yarahagaritse imfashanyo z'amafaranga agenewe Ukraine mu gusaba perezida wa Ukraine Zelensky kuyobanza kwemera ku mugaragaro gutohoza kwa Demokrate no kuri Joe Biden n'umuhungu wiwe. Kandi muri Amerika abazimya muriro muri leta ya California bakomeje kurwana n'imiriro mishasha yadutse ejo kwa mbere mu gisagara cha Los Angeles. Umukuru w'ico gisagara Eric Garcetti yashikije ko iyo miriro yadutse mu burengero bwa LA yatanguye mu gaturuturu. Yavuze ko imaze guhitana amazu ashika 5 hamwe n'amahegitari y'ubutaka amajana 2. Igisagara cha LA kirimo amazu azimvye cane kikongera kikabamwo abakire batari bake baba abakinyi bamareresi canke ivyamamare mu mikino itandukanye n'abaririmvyi. Umukinyi rurangiranwa w'umupira w'amaboko basketball LeBron James asanzwe aba muri ico gisagara yavuze ko yahungishijwe hamwe n'umuryango wiwe. Abazimya miriro bariko bararwanya n'indi miriro mu bice bitandukanye vy'iyo leta harimo igice kinini co mu buraruko. Abategetsi ba California bategetse ku munsi wa Mungu ko iyo leta ishigwa mu bihe bidasanzwe. Kumugabane wa Buraya muryango umwe bwa Buraya waremeje kongereza ikiringo c'ubwongereza kuvanamo gushika ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere mu gihe umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Boris Johnson yuko arondera amatora yihuta kugira ngo yubahirize ikiringo co kuvana karenge muryango umwe bwa Buraya. Boris Johnson yasavye n'amashinga amateka y'ubwongereza kwemera itunganywa ry'amatora ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 12 yibaza ko ashobora kuronka amajwi akwiye amwemera gutsinda Brexit ariko ntivyakunze. Kuva muryango umwe bwa Buraya kubwongereza bimaze kugizayo inshuro zitatu kuva ubwongereza bwemeye kuvamwo muri kamarampaka yabaye mu 2016. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukemva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22 ahandi mutwumva ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresse ya YouTube yacu ni radio yacu VOA. Facebook nayo ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongenda bahe ikazi imyaka ibiri iraheze sentare mpuzamakungu mpana vya CPI itanguje amatoza ku vyaha vy'ubwicanyi niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu vya vyarakozwe mu gihugu c'u Burundi kuva mu 2015. Urunani rw'amashamwe yigenga rukorana na CPI ariko CPI Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale rwatangaje ko rufise amakuru yizewe kw'imitahe yo guhagarika abakekwa igiye gusohoka vuba. Ubwo runani ruhamagarira abitwaye muri CPI gutangura kwiyegeranya mu mashirahamwe kugira ngo bazoshobore gukurikirana izo manza neza. Ibindi kuri ino nkuru turabibaza mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda, Pierre Claver, niyo nkuru.
Hari tariki 25 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2017 aho umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpana vya CPI yatangaza icese ko abacamanza bamuhaye uruhusha rwo gutanguza amatohoza nyezina ku vyaha bitandukanye vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Ico gihe hari haheze umwaka iyo sentare iri kwirakora ico yita intangamarara mu matohoza, examen préliminaire mu Gifaransa. Madame Fatou Bensouda yavuze ko amatohoza ariko arakogwa yerekeye ubwicanyi bw'inzira karengane iho nyangwa ry'agateka kazi na muntu, inyuruzwa ry'abantu, ugufungira abantu busa, ukubangaza, kunyaga utwabo n'ibindi. Bensouda yavuze ko byinshi muri ivyo vyaha vyakozwe n'inzego za leta, ndetse agira ko ahamagarira leta gutwara ibirego vy'abatavuga rumwe nayo boba barakoze ayandi mabi. Inyuma y'imyaka ibiri ayo matohoza atangujwe urunani rw'amashami yigenga rukorana niyo sentare CBCPI Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale mu Gifaransa ruvuga ko rufise amakuru akwiye kurubanza rugiye gushigwa imbere ya sentare. Maître Lambert Nigarura atwara urwo runani.
Karakajyo kuko urunani rwacu rusohora itangazo guguhumuriza cyane cyane ababuza babo imiryango yabo abakuruye ibyaha ko umunsi ari umunsi umuntu ashobora kwizera yuko bagiye gutunganizwa, bagiye kuronka ubutungane babuze mu gihugu. Ibyo rero tubufatira ku makuru dufise, amakuru y'ukwizera ko ibiro by'umushikiza manza bimaze kwegeranya ivyemezo n'ibirego bikwiye byotuma bashobora gushira urubanza imbere ya sentare. Hariho icyizere cy'uko umwanya n'umwanya imitahe ishobora kurungikirwa abakoze ibyaha kugira ngo baheze bakurikiranwe, hama bakore ibyaha nabo baheze bashumbushwe basubizwe agateka bambuwe mu gihe bakorerwa icyaha barenganijwe.
Ubwo runani rujya kara abakorewe amabi n'imiryango yabo kwitegurira gukurikirana ubwo rubanza, bibaye ngombwa baje hamwe mu mashirahamwe.
Bikaba rero karakajyo kuko urunani rwacu rushanzwe rushigikira ibikorwa vya sentare mpuzamakungu rugakorana nayo gukurarikira ababuza babo imiryango yabo kwisuganya ko kwitegura gukorana n'ivyo biro by'umushikiriza manza byo gufasha abariko bagira amatohoza, na cyane cyane ko bakwiye kuja hamwe mu mashirahamwe bakamenya ikibanza bafise imbere y'iyo sentare, bakamenya ibyo bemerewe, bafise n'ubumenyi buhagije bashobora kwiyandikisha kugira ngo bazokwikurikiranire urubanza canke bahe uruhusha bashingwa manza baheze babakurikiranire ivyaba imbere y'iyo sentare.
Ubwo runani rubona ko imyaka ibiri iheze ayo matohoza atangujwe atari myinshi nk'uko abakorewe amabi bavyibaza.
Imyaka ibiri burya si myinshi uravye ibiro vy'umushikiriza manza akazi biba bifise bakishikira no kubakorewe ivyaha kugira ngo baheze basuzume bafatiye ku makuru baronse n'ukubonana nayo bakuye kuri bene gukorerwa ibyo byaha. Imyaka ibiri rero nivyo kuwakorewe ibyaha ni myinshi, ariko kubijanye n'ubuhinga na cyane cyane kugira ngo baronke inkuru y'imvaho imyaka ibiri si myinshi ku buhinga buba bukenewe n'uburyo bukoreshwa.
Gushika ubu amadosiye arenga 1,600 aramaze gushikanwa imbere yo sentare CPI. N'umwe mu bafashije kugira ngo ayo madosiye ashikanweyo yaheruka kubwijwe ijwi ry'Amerika ko uyu mwaka udahera imitahe idasohotse. Maître Armenio Ngere ari no mu murunani gw'abashingwa manza baburanira abakorewa mabi.
Tukibaza yuko muri uyu mwaka w'2019 hashobora gukurikirana bamwe bamwe mu bazokwagirwa n'icyaha. Umushikiriza manza ahejeje kwerekana neza yuko ibyaha byakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha, araheza agashyira ku mitahe y'abakurikiranwa n'ibyo byaha, akagira n'abo ashengeza mu butungane.
Kuva mu kwezi kw'umwaka w'2017, inyuma y'iminsi ibiri gusa CPJ itanguje amatohoza, Burundi bwace butera akagere iyo sentare burayivamwo. Ijwi ry'Amerika ryabajije umuvugizi wa CPJ ingene iyo sentare izobigenza mu gihe Burundi bwanse gukorana n'iyo sentare kuva mu ntango y'amatohoza. Fadi El Abdallah yarahumurije abafise amakenga.
Devant la Cour pénale internationale.
Hari inzira zitatu zishoboka abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nkuko n'ahandi ku isi bimaze kuba, bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo. Hari n'igihe imitahe igirwa ibanga, ukekwa agatembera ataco ginona, tubonye agiye aho yofatwa vyoroshe tugaca tubivuga ko hari umutahe umurondera. Kandi ntikibuza ko abakekwa ko ivyaha bahagarikwa nkuko vyabaye muri Libya ni Darfur muri Sudani. Ego bishobora guteba nkuko byagenze kuri perezida Omar El Bashir muri Sudani, ariko imitahe ntisaza, n'inyuma y'imyaka 10 barafatwa. Abantu bashobora gukingirwa n'ubutegetsi gihe kanaka, yamara mu nyuma bigahinduka. Amayeri ni menshi dukoresha.
Il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place pour essayer d'arrêter les personnes poursuivies par la cour.
CPJ ivuga ko yashimye gutanguza amatohoza kubera imvururu za politike zadutse mu mwaka w'2015 zari zimaze guhitana abantu barenga 1,200, abantu 1,000 barafungwa, abandi baranyuruzwa, abarenga 1,400 nabo batizabo barahunga. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwijuru rya Amerika.
Pierre Claver ni inkuru urakenewe tukiri ku makuru avugwa mu Burundi. N'uwacu batawe muri yompi bapfunzwe n'abashinzwe umutekano w'ico gihugu babagiriza icaha co gufadikanya guhungabanya umutekano w'igihugu. Abanyagihugu, abanyamwuga n'abanyamategeko bose basaba leta kubarekura bagasubira mu kazi kabo. Inkuru twateguriwe na Désiré Hatungimana, mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda.
Kuva kuri uno wa gatandatu abamenyesha makuru 4 b'ikinyamakuru iwacu bari kumwe n'umushoferi wabo bafunguye mu ibohero rikuru rya Bubanza, aho bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Ifungwa ryabo bamenyesha makuru rirategwa ivyatsi n'abarundi mu gihe bafashwe bari ku mirimo yabo.
Kuba rero bari bagiye kurondera makuru ku bitero byariko birabera i Bubanza, hama bagafata bakasha babajana mu gasho, byerekana ko bari babagwaye, bari basanzwe babafitiye akantu nk'ishari havuga toke bari aye bagiye gutohoza ibiriko birabera Bubanza. Ubuhoho biraza kumera nabi kurusha, shaka vyiza ariko tubikize.
N'ingingo y'agahotoro atategeko na rimwe gisunze kubera abo banyamakuru bari mu kazi kabo nta caha kibagira, akaba ari aho nyanzuro y'amategeko ngenderwa ko yababwizwa shingiro amategeko mpanavyaha, amategeko agenga abamenyeshamakuru. Aya mategeko yose nta tegeko ubona ryisunzwe kugira ngo abamenyeshamakuru bafatwe.
Ibyo si agaseseshwa rumuri. Turazi yuko ubutungane bw'i Burundi novuga yuko butakibaho mu gihe ubutungane butagikora icyanditswe. Ni ukuri ubutungane bw'i Burundi novuga yuko ntibukibaho. Kuja kurondera inkuru nyoza yuko atahana hamwe byanditse mu butungane bw'igihugu yuko ari icaha.
Inararibonye mu mwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi Judith Basutama amenyesha ko abo bamenyesha makuru bafunzwe bariko barazira ubusa, ngo iyo bataje kurondera ayo makuru niho bari kuba bakoze ikosa.
Mumenyesha makuru rero agiye habereye inkuru nta gitangaza kirimo niko kazajejwe. Ikindi naco amategeko arabibarekurira. Itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru mu duce twayo ka 45 na 46 riratomora neza ko bamenyesha makuru bari kuriwe kuja kurondera inkuru hariho hose mu gihugu. Iryo tegeko ryo mbere rivuga ko umumenyesha makuru ategerezwa gukingirwa n'ibikoresho byiwe. Kumva rero ngo bifatanije n'abahungabanya umutekano n'ibisiga ubwenge.
Abanonosoye ibijyanye n'amategeko bamenyesha ko ingeso yo gufunga abantu ataco bazira yagiye gukomera kuva mu mwaka w'2015, aho abantu bafungwa cyangwa bagahagarikwa ataco bazira n'ababahagaritse ntibagire icyo binona. Umushingwamanza Yves Runyagu agasaba abacamanza gukora umwuga wabo atabo bahengamiye bakareka gufungira abantu ubusa.
niki kintu cyo kudahana abashikira zamanza bakimenyera ko gufunga umuntu gucyo naha tabyemezo bikwiye bo ufise naho utoba wakoze dosiye neza kimwe n'abapolisi nyine naho baba bakoze amatohoza babona bo nyine ko atakiri mu gasanga mugabo barakomeje ibyo bintu barabikoze rimwe barabikoze kabiri barabikoze gatatu ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane cyo kudahana kubera ko nta ugaruka ngo babaza ati kubera iki bimwabikoze kubera ko uravye nko mu ngingo ya 23 yibwizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi byo kuva mu 2018 mu gace kayo ka kabiri ingingo iravuga neza ko leta ifise itegeko obligation yo gushumbusha uwo muntu wese ashobora kuba yarenganijwe n'inzego z'igihugu canke n'abakozi bakorera igihugu buhamwe leta canke n'abandi bantu bose bokora kugira ngo abantu bagiye barakora amakosa bigaragara arabakorera leta canke ari leta ubwayo bahanwe bakurikiranwe ku makosa baba bakoze ibintu byo gabanuka
mu runani yigo bamenyesha makuru mu Burundi UBG numubabaro ntangere kubona kugeza uno munsi amenyesha makuru bagifungwa bazira umuga wabo Alexandre Niyunge ko arongoye ugo runani asaba ubutungane kwiyambika gashambara bakarekura abamenyesha makuru bafunzwe co kimwe n'umushoferi wabo
twagira dutera kamo abacamanza nimba hakiriho koko abantu bazi cyari cy'ubutungane ko abamenyesha makuru bori kugwa go butungane ugahiza bukabarekura ukiha gashambara ukifata mujisho bukarekura abamenyesha makuru koko naco bariko barazira n'ugupfa kuruta kuko turazi neza yuko ubutungana tabukiriho muri ico gihugu cacu turasavye abantu kugira ngo bavire hasi rimwe bamenyesha makuru twese tuvire hasi rimwe twiyamirize iryoho nyangwa ry'uburenganzira bw'umenyesha makuru iryoho nyangwa ry'uburenganzira bw'abanyagihugu bwo gushikirizwa makuru kumwe twabikora igihe caruva kuki kumwe twabikora igihe ca kavumbagwe kanabandi bagiye baratabwa mu buroko nagira ngo amenyesha makuru twese dufatane munda twiyamirize iryo totezwa ryabo bagenzi bacu twiyamirize iryo honyangwa gateka kumenyesha makuru eka mbere ihonyangwa ryagateka kazi na muntu
Alexandre Niyunge ko asaba amenyesha makuru aho bari hose ku isi guhaguruka bakiyamiriza ku karenganyo kugira abafunzwe barekugwe arashima igikorwa cy'abamenyesha makuru bakiri ku kivi mu Burundi akabasaba kudacika intege kuko baba bakamiye mucoze abashaka kurandurana n'imizi umuga yo kumenyesha makuru mu Burundi tubibutse ko uko gufunga abamenyesha makuru bije byiyongera kuyugagwa ry'amaradiyo mpuzamakungu BBC n'ijwi rya Amerika abahinga mu mwuga wo kumenyesha makuru bakabona ku bwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi bugenda burahungabana uko bwije uko bukeye Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana nawe tugukengurukira amakuru yose ku Burundi mushobora gusubira kwiyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com tumira mate gato hama duce dukomereza kuyavugwa mu Rwanda naho mu Rwanda hamaze gutanguzwa imodoka zigenda zikoresheje umuyaga nkuba ndi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Asumta Kabuye ariko aradukurikirana ivyino nkuru Asumta amahoro ngahe Kigali
amahoro Diane
izo modoka zimaze gutanguzwa mu gihugu cy'u Rwanda nizo mu bwoko bwawe
nizo niza kompanyi ya Volkswagen n'ubundi isanzwe iteranyiriza imodoka mu Rwanda izi modoka rero zikaba zaje zikurikira mu minsi yashize haje na moto ikoreshwa amashanyarazi noneho hagiyeho imodoka zayo zikoreshwa amashanyarazi abazitwara rero bakazaba nyine bashyira aho gukoresha esansi cyangwa amazutu bakazajya basharira amabateri y'izo modoka hanyuma imodoka zikagenda ku ikubitiro rero zizakora nk'uko taxi zikora nta muntu ku giti cye wabasha kuyigura nkurikije nubwo batavuze ibiciro ariko hari umwe mu banyirizo modoka wabwiye radiyo rya Amerika ko batiri yonyine igura amadolari 180 ni ukuvuga hafi miliyoni zisaga 7 bivuze rero ko ubu nta muntu ahari uzatangira kugura izi modoka ariko abakoresha taxi bakajya bayitega bishyura amafaranga makeya
hama izotangura gukora ryari ayo masitasiyo nzoza aradisharja yamaze kujaho byifashe gute
ubu ngubu izo batangiye ngo ni imodoka 50 zizatangira minisitiri w'intebe niyo wabitangije ku mugaragaro ya kizima doki nga agenda bivuze ko yari irimo amashanyarazi ahagije ariko ayo matasiyo azaba hari hirya no hino mu mujyi wa Kigali cyane cyane ariko nanone n'umuntu yemerewe kuba yajya gushariza mu rugo iwe umuntu ufite amashanyarazi yemerewe kuzajya ashyiraho nyine agashyiraho umuriro nk'uko usharija telefone bakavuga ko abazikoresha ko ushobora gushariza iminsi yose yuzuye n'amasaha ageze kuri ane ikaba yageze ibirometero 250 niko batubwiye abatangiye kuzikoresha.
Urakoze cyane rwose Yasumta Kabo, iyo nkuru twemeye kuza twigaruka ku makuru yacu yo hanyuma akomeze ikurikiranire hagufi.
Urakoze cyane cyane.
Tukiri kandi mu Rwanda, bamwe mu bakora umwuga w'uburovyi mu turere twa Rusizi na Nyamasheke turi muri burengerazuba bw'ico gihugu babwije urya Amerika ko inzego z'ubutegetsi zibambura imitego yabo zikayitura zivuga ko itemewe, mu gihe abarovyi bavuga ku mitego bategekwa gukoresha itaboneka ku masoko y'ico gihugu. Inzego zo zibeshuza zisigura ko ihari ariko ngo ari urwitwazo. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yagandeye abarovyi baganira nabo.
Ubu ngubu abantu babagabo bafite imbaraga bari kujya mu Bugande kandi nyanja itwegereye ntakitumariye. Iyo abatwari dufite ubushobozi bakaduhima imitego yemegwe tukayishyura.
Numwe muri abo barobyi baganiriye n'Ijwi rya Amerika aravuga ko bagenzi be batwaje ubugabo barimo guhitamo kujya gukorera uburobyi mu gihugu cy'Ubugande kubera ko aho batuyeho batemererwa kuroba mu kiyaga cya Kivu. Intandaro y'uku kubabuza kuroba ni imitego bakoresha muri ubwo burobyi. Inzego z'ubutegetsi zivuga ko ikoze ku buryo kuyikoresha byangiza kuko itavangura isambaza zikuze n'izikiri nto nitangiye umwanya wo kororoka no kwiyongera ku musaruro w'uburobyi. Icyakora aba barobyi n'imiryango yabo baravuga ko iyo mitego ariyo bashobora kubona ku isoko yonyine gusa.
Bakayifata bakayitwika kandi twarayiguze amafaranga yacu. Amafaranga turagenda tukayafata muri banki bayita urwego noneho tukaroba twaroba iminsi ibiri bamiraga bakayifata bakayitwika. Abana bagasigara bishwe n'inzara amasambu tukagurisha ubu twaheze inyuma. Nta kintu tukigirira.
Umuntu agura umuraga ngo ntiwemewe kandi mu Rwanda ntaho wabona undi muraga we uri ku isoko avuga ati mweza muguri yemewe noneho n'uwuguze bakavuga ngo ntago wemewe. Wajya mu mazi bakagufata bakaguca amafaranga. Niba koko imitego abagabo bacu barobesha n'urubyiruko itemewe, hano mu Rwanda hari isoko rifite imitego yemewe yabiri ku isoko ngo abantu bayigura bayikoreshe. Ko turi kubihomberamo cyane wajya muri rwo gafata amafaranga mu rwego kagumyaga nko 400 wawugeza mu bakawutwara bakawutwika ngo mitego ntiwemewe. Nkibaza nti iyo yemewe mwaturangira ahantu twayishakira kugira ngo abatunzwe n'umugabo w'uburobyi akazi kabo gakomeze.
Aba barobyi bavuga ko bitewe n'uko kutaboneka ku imitego yemewe bakabaye bakoresha mu Kivu hari ababyihisha inyuma bakabaca mande y'umurengera gira naho yanditse
kugira ngo kandagiremo ushoye nk'umuraga w'ibihumbi 100 ushobora gusora nk'ibihumbi 200 300. Icyo ni ikibazo dufite gitoroshye. Iyo misoro abantu bayica hagaragaramo abiyita ngo ni garde pêche abahagarariye abarobyi, hakagaragaramo ba marine. Kuburyo ugiye kureba imisoro bako murobyi wasanga igera mu byiciro birenga 4-5.
None twabe ni bari leta babasoreye umisoro leta nibura yidufashije igashiraho umusoro wemewe n'amategeko bakamenya umusoro bagenderaho. Ibivuge mu kajagari ndakibwa yangaya nafashwe ndakibwa yangaya tumenye imisoro kundi tuyisorere ndago tubimenye.
Aba rero bagasaba leta kubafasha kubona iyo mitego yemewe ku masoko nk'uko yitwa ku itemewe igaragara henshi.
Badukoreye ubuvugizi bakadushakira imiraga yemewe tukayigura bakaduca amafaranga none tukayatujya kuroba tukaroba ibyemewe byemewe na leta tukadusora nk'uko wenda n'imodoka zisora mu muhanda ariko tukumva ko dukora mu mutuzo dukora tutihisha.
Bagashyira imbaraga mu byo kiyaga abarobyi bakabona umutekano noneho iyo mitego bavuga ngo ntiyemewe bakadushakira iyo yemewe ikajya ku isoko abarobyi bakabaho. None se niyo mitego bafite itemewe ku isoko mu Rwanda mitego ihari yemewe bakoresha abarobyi bazabaho gute?
Icyakora inzego z'ubutegetsi zirahakana ibyo abarobyi bavuga. Bwana Gatare Robert ni umukozi w'ikigo cya leta gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu ntara y'Uburengerazuba by'umwihariko ashinzwe ubworozi n'uburobyi. Avuga ko ibyaba bavuga ari urwitwazo. Imitego yemewe ihari kandi iboneka ku masoko ariko bo bagakoresha itemewe bashaka inyungu z'umurengera za kukanya.
Ni urwitwazo yewe busanga n'aba bayobozi b'amakoperative bamwe na bamwe ari abo babashyigikiye. Imitego wemerewe ufata dukeya kandi ufata isambaza nini. Nawe unutemerewe uraterura byose. Ibyo rero ku murobyi ni inyungu ze ni profit ze. Akonvate ni nkwesha umutego wemerewe sizafata byinshi. Aho bereka ngo n'amanyanga nkoresha wa mutego utemerewe ufate byinshi. So ibyo ngibyo barabizi baramenyera ariko duhora turwana nabo turabigisha ibirimo bireke.
Mu gihe mu Rwanda hari imitego ikoreshwa mu burobyi ifatwa nk'itemewe, mu bindi bihugu bituranye birimo Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ho usanga amabwiriza agenga uburobyi atarobanura imitego ikoreshwa. uretse kubiha imitego yemewe abarobyi bagaragaza kwitaboneka ku masoko yo mu Rwanda no kubayibonye ibihenze cyane. Ibyo bituma ba mikoro make bashaka kuguma muri uyu mwuga w'uburobyi bahitamo kwigira muri ibyo bihugu by'abaturanyi, nubwo nabyo bifite izindi ngaruka mbi mu miryango.
Arabona ibihumbi 20 akabyohereza umugore byanatinze, ugasanga babana bataratu afite bari kwicwa n'inzara, ugasanga kugira ngo umwana azabeho umugabo ari mu Bugande ntago byoroshye.
Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Impunzi z'Abarundi ziri muri Rusenda nazo zivuga ko zihangayikishijwe n'imvura yononye imirima yazo. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo arakometsa.
Muri inkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu rometero bigera kuri 7 n'umupaka wa Gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahakambitse impunzi z'Abarundi ziganjemo abana n'abagore bamaze igihe kirenga amezi 7 bategereje ko kuzajyanwa mu nkambi y'Umurongwe iri mu karere ka Fizi. Ubwo Radio Ijwi rya Amerika yasuragiye inkambi, izi mpunzi aho zari zicaye munsi y'ibiti by'imyembe zagiye zigaragaza agahinda ziterwa n'ubuzima bubi zimaze mu gihe cy'amezi 7. Uyu ni Aimable Mutabazi, umwe muri izi mpunzi zimaze igihe kirekire muri inkambi teganyo.
Ibibazo biri ngaha muri inkambi ya Kavimvira ni ibibazo biteye ubwoba. Ntidufatwa nk'abantu, turyama nabi, turya nabi, turya ubugari baduhabwa pamwe n'ibiharage, hari aho bitagira amavuta bidatetse neza, turya rimwe ku munsi. Ubundi umuntu yandikwe kunywa ubuyi mu gitondo, batubwiye ko turya gatatu ku munsi. Gatatu ku munsi ntiturya gatatu ku munsi, turya iryo rimwe gusa. Hanyuma ikindi kintu turyama ku bintu, sinzi ko byo ari ibintu bataye batoye, tubikweretse nk'imatera baha abantu baryamako, ni matera ziteye ubwoba zishobora gutuma n'umuntu agwara. Ni ibintu rero uburago, bakaguha karago kamwe ukaryama ku busima, imbeho, ibiki byose biteye ubwoba. Dufashwe nabi. Ikindi kintu nacyo kitubabaza cyane no kutuzana ngaha tukahamara umwaka turi muri kando transite iyo ngaha ikavimvira, batatujyana mu nkambi impunzi aho twoba twimba ko twisanzuye tumeze neza.
Ndayishimiye Anna ni umubyeyi umaze amezi atatu abyariye muri iyi nkambi, avuga yuko kubera ubuzima bw'inzara babayemo bwo gufungura rimwe ku munsi butuma basohokeye inkambi bakajya gukora imirimo yo kwikorera amabuye n'imicanga mu baturage b'abakongomani. Nubwo iyi mirimo hari abisigira indwara,
igihe nagiye kugarafiya nagiye kabiri nagiye kwikorera najya nyibase zari zitandatu, nagaruse nagaruse ngatondera kukohora amaraso kagenda kwa muganga kugenda kumubwira akampereza imiti ariko yantabaye gutangira uwo munsi nanse kugenda iriya kunuze kugarafi.
Nyabyenda Dafroz avuga yuko usibye iki kibazo cy'inzara bahura nacyo muri iyi nkambi y'agateganyo ya Kavimvira, bafite n'ikibazo cy'ubuvuzi kuko bavugwa nabi ndetse bagahabwa n'imiti idahagije ugereranyije n'uburibwe baba bafite mu mubiri.
Urabona aha bivize indwara nyinshi, ariko umuntu ashobora kurwara ngo agende kwa muganga akabura umuti bamuha uhuye n'indwara ze, yasubirayo bakamuha wa wundi. Nkacyo bakarorero ngiye kwipfutsa mvugwa zitoma kuva mu kwa kabiri ariko ntabwo ndakira. Ujanye umwana kwa muganga bakugira ngo imiti bamuhaye kandi umwana ugasanga ntari kwaragira neza. Nkubejo nagiye kwa muganga umwana aragwaye, ndavuga ati nyibaza umukibazo cy'umubyeyi urakize tinya kabagwaye inzoka zamugira nabi, ariko nubona mujanye bambutse ngo ntibamuha ngo ejo ngo baramuhaye vitamine. None dushaka mudukure ngaha umuntu afite indwara nta n'ibipimo bihari ngaha batupima.
Kubera imibereho mibi izi mpunzi zibayemo, zisaba ishyirahamwe rya SERI kujya zivana muri inkambi zikajyanwa mu nkambi y'Umurongwe. Uyu ni Emmanuel Nikutunga, impunzi wo mu nkambi ya Kavimvira.
Icyo dusaba twebwe ni uko twumva ahangaha tuwarete vraiment ziraduka cyane, ziruzuye cyane rwose. Ni ukuvuga ugiyemo n'uwo kuca ni segonde n'imwe uteza kuyivamwo ukacuza kwenda uko weza kwituma no hanze mbere kubera ko hameze nabi, abantu ni benshi n'abantu 10,000 mu nkambi nk'iyi biteye isoni cyane. Niyo twifuza ko badukuranga badushikane imarindi baduteguriye.
Umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri inkambi ya Kavimvira, Bwana Fredy Salumu, avuga yuko impamvu izi mpunzi z'Abarundi zimaze igihe kirekire muri iyi nkambi ari uko amazu zari guhitiramo mu nkambi y'Umurongo ataruzura.
Nuko rero Vedaste Tungabo, tugushimire cyane, tunisigure kuri mwebwe twari twabwiye ko mugiye kumva ikibazo cy'imvura mu ikambi ya Rusenda, ariko mukamwumvise Vedaste Ngabo yari kwatubwira ku by'impunzi z'Abarundi ziri Kavimvira zivuga ko zikomerewe n'ivyuma vyatugoye, ariko iyo nkuru twari twabemereye ejo wanyu mu ntara tuzoyigarukako. Dushimire Magbire ya Bero yegeranije amajwi hamwe na Engineer Adrius yamfashe muhinga bw'ivyuma, je twari kumwe kuri mikro na Lidiane Nahazwe ku izina rya bagenzi bacu bose Kirundi n'Ikinyarwanda ku ijwi rya Amerika. Tubifuze kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose, ahanje tuzongere ejo nk'aho twahereye.
tudashimwe.